iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isabinanira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumviriza kuri FM 104 no kuri FM 88 n'ibice bitatu na radio Ishuti ya bose mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Championa z'umupira w'amaguru zo ku rwego rwa division ya mbere reka hamwe n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya byararangiye. Haravugwa kandi nuko umukinyi rurangiranwa mu mupira w'amaguru Lionel Messi akina mu mugwi Barcelona yafashe ingingo yo kuva Burundi muri uwo mugwi. Muri iki kiganiro cy'uno munsi cya muri Isanga turi kumwe na Steve Derrick Ndizeye ari mu gihugu cy'u Sweden akaba ari umumenyesha makuru akurikiranira hafi ivyerekeye inkino. Baramukije?
Ndabaramukije ndamutsa nabariko barumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yego twashaka tuvuge kubijanye n'umupira w'amaguru cyane cyane aho championa z'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya aratebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Reka turabe mu mashampiyona akomakomeye duhere mu Bwongereza. Shampiyona y'Ubwongereza ukuntu yarangiye imigwi ibibanza yarangijemwo hari icyagutangaje?
Umuntu aravye ingene ihiganwa ryo mu Bwongereza ryarangiye ndibaza yuko atagitangaza kirimwo umugwi wa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari ukomeye gusumba iyindi migwi yose kuko niyo kikaba iki kiza cya corona cyo COVID-19 cyaje guhagarika inkino hose ku isi. Ndibaza yuko umugwi wa Liverpool wari gutahukana igikombe hakiri kare cyane ariko mu nyuma baje gukina inkino nyinshi warabonye yuko hari icyo imigwi itari mikwe ke yatakaje. Nibyo umuntu aragira ingene ihiganwa ryari rimeze imbere yuko rihagarara n'ingene ryarangiye biraboneka yuko hari imigwi yateye imbere gusumba iyindi nk'umugwi wa Manchester United uravye iyo wari uri mu nyuma ukagwana ukanigana na cyane cyane mu nkino z'inyuma yaho ihiganwa risubiriye gutangura niwo mugwi novuga yuko wateye intambwe ihanitse cyane kuko wavuye mu bibanza by'umunani icyenda uraduga gushika mu kibanza cya gatatu. Nico nibaza gitangaza cyabonetse ko kwiganwa cyo mu gihugu cy'Ubwongereza naye hano mu gwa Liverpool wari werekanye yuko uyu mwaka wari uwawo neza cyane.
Kubakurikirana inkino nimba ntihenze Liverpool yari imaze imyaka igera kuri 2019 ndibaza murankosora itatsindiye shampiyona y'Ubwongereza nicyo cyacatumye ko Liverpool yamye mu myaka ya kera n'umugwi ukomeye cyane watsinda na ihiganwa ry'imigwi y'abanye ya mbere mu karere k'Iburaya ndibuka utsinda AC Milan mu gice cya nyuma nibaza ko ari mu mwaka w'1995 nicyo cyacatumye usubira inyuma.
Ikintu kigaragara nuko umupira wo muri kino gihe haba mu Bwongereza cyangwa ahandi hose biraboneka yuko ari amafaranga. Hanyuma urabona yuko imigumisho yo mu Bwongereza yaguzwe n'abanyamahanga ariko uravye nk'umugwa wa Liverpool n'umugwi w'Abongereza n'umugwi Abongereza bose biyumvamo. Mu gihe rero hamaze kuza abantu bazana amafaranga menshi mu higano ryo mu Bwongereza ibyo nibaza yuko byatumye imigwi itari mike iduga kuko yagura abakinyi bazimbye ariko nk'umugwa wa Liverpool n'umugwi ukunze kugura abakinyi babayabaye nta bakinyi bazimbye uwo mugwa wa Liverpool ukunze kugura cyane ariko ndibaza yuko uravye Liverpool kandi ni wa mugwi ukina umupira w'amaguru kamere w'ubwongereza wabongereza urabona yuko mu bihugu bitandukanye hariho abakina umupira wa kamere kabo kujya badagi bakina abongereza bakina urabona yuko umupira utandukanye mu bijyanye n'ubuhinga ibyo ndibaza yuko mu byatumye Liverpool imara imyaka iyo myaka yose idatwara ikibanza cya mbere ariko urabona naho byari meze kuwagumye ugwana wama mu migwi ine ya mbere ndibaza yuko ibyo navyo nta wo bicakure ariko ndibaza yuko nyuma yo gutwara igikombe cya Champions League mu mwaka uheze ndibaza yuko uwo mugwi wabonye yuko ikindi ukwiye gukora ukwiye kwisubiza kwiteka mu gutwara igikombe cya Premier League none navyo baraye babishitseko
uribaza kumumenyereza baronse Jurgen Klopp aricyo yahinduye muri iyo ntumbero yo gufasha Liverpool kugaruka mu kibanza yahozemwo ikagarukana izo nguvu
Icho ndibaza yuko umumenyereza Jurgen Klopp yubatse gushasha umugwi wa Liverpool ari navyo byatumye iyi myaka ibiri canke itatu awurimwo yahinduye byinshi birazwi biraboneka yuko imigwi itari mike inatwara n'ibikombe nyinshi ikunde nze gutwara ibyo bikombe ari uko ifise abamenyereza beza icyo rero cyaranagaragaye no mu mugwi wa Liverpool umumenyereza Klopp ndibaza yuko ibintu yakoze sino byita ibitangaza kuko numumenyereza amaze kwerekana yuko ari umuhinga ashobora gufata umugwi uwari wose akawuduza ubuhinga akaduza nivo yawo ugasanga umugwi uje guhangana n'iyindi migwi ikomeye kandi ugasanga yubatse umugwi wubakiye ku bakinyi akamuntu yibaza yuko bumvamwe bakibarurangiranwa ivyo nivyo yakoreye Liverpool kandi baza yuko igikombe Liverpool yatwaye cyaba cya Champions League cyangwa cya Premier League babikesha
naho tuje kuri Pep Guardiola bajya batunzi bava mu kigobe cy'Abarabu baguze umugwi Manchester City kuri bo amafaranga si kibazo kugura abakinyi bakomakomeye kuri bo bashaka ko Manchester City igera ahantu igatsinda igikombe cy'imigwi y'abaya mbere mu karere k'Iburaya ikabandanya itsinda na shampiyona y'Ubwongereza ko abitegereza ibintu babona ko umumenyereza mukuru nka Guardiola kubera ibintu yari yakoze akiri Barcelona aho yatsinze amashampiyona menshi haba ku rwego rwa Ligue haba ku rwego rw'ibigo yabaye mbere mu karere k'Iburaya nikihe cyatumye Manchester City uno mwaka muri saison itavyifatamwo neza haba ku rwego rwa Ligue no ku rwego rw'imigwi yabaye mbere mu karere k'Iburaya
ndibaze yuko uwo mugwi warashoboye gukora ivyo ushoboye uravye abakinyi wari ufise kandi twibagere yuko uwo mugwi warumaze igihe mu bihano wari aho mu gice ca Amerika to y'urushana mu kwa 12 no kwa mbere uwo mugwi utemerewe kugura abakinyi ivyo rero nibaza yuko biri mu byatumye uwo mugwi wa Manchester City iboneka yuko udakinisha n'abakinyi benshi mu ihiganwa ya Premier League kamere no n'ijya Champions League biraboneka yuko abakinyi bakinira uwo mugwi kenshi bamari babandi kandi ivyo rero biratuma abakinyi baruha ugasanga bakibakina inkino nyinshi umuntu aravye ingene ingano ryo mu Bwongereza ryakinywe imbere yuko rigarutse inyuma yo guhagarikwa kubera ikiza cya COVID-19 ndibaza yuko uwo mugwi wa Manchester City uri mu migwi yahavuye iruha cyane ivyo ndibaza yuko navyo byatumye no mu higanwa rya Champions League badashobora kugira kure ariko rero umuntu aravye menyereza bafise Pepe Guardiola navuze yuko imigwi nyinshi igera kure kubera abamenyereza beza umumenyereza Pepe Guardiola ni umumenyereza mwiza kandi nibaza yuko ibibanza umugwi wa Manchester City washoboye gushikamwo nabo nyene babikesha uwo mumenyereza Pepe Guardiola hanyuma ibijyanye n'amafaranga nabo nabyo nibaza yuko vya fair play finance byabakoze ko naho mu nyuma bahavuye batezurirwa ubu akabemerewe kugura abakinyi nibaza yuko ivyo nabyo ari ibyo babiri mu byatumye uwo mugwa Manchester City nibyo muri Champions League ntiwashoboye kugera kure wagaze mu nkino z'igice cya kane gishyira icya nyuma Premier League ikibanza cya kabiri ndibaza yuko ari ibibanza navuga yuko ari byiza
uravye imigwi yarangije mu kibanza cya mbere cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane ko niyo izoja gukina mu mwaka uza mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ugwego gw'ubwongereza iyo migwi mona ariyo yari kwiye kuba muri byo bibanza bine no kuvuga Liverpool no kuvuga Manchester City no kuvuga Chelsea na Manchester United
ibibanza bine ndibaza yuko iyi migwi yabitwaye ibikwiye hanyuma nabivuze mu ntango umugwa Manchester United uri mu migwi yateye intambwe cyane kuko uravye ikibanza warimo mu kwezi kwa gatatu ugashuraba ikibanza uwo mugwi washoboye kurangizamwo ihiganwa ndibaza yuko ari ikibanza cyiza ikibanza cya gatatu hanyuma ikindi naco gishobora kuba nicyamugaje nicyagoye imigwi imwe ni nk'imigwi Leicester City n'umugwi wari umeze neza imbere ya corona ya COVID-19 wari mu kibanza cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko mu nyuma urasubira inyuma cyane kubera ingino nyinshi bagarutse mu kibuga bakina ibyatumye uwo mugwi wisanga udafite n'uburenganzira bwo kujya gukina ingino z'igice mu ngino za Champions League zigiye gutangura hanyuma uwundi mugwi nawo navuga yuko washoboye kwinana ntabwo ntarabye aho wari uri naho utavuye urangiza uri mu bibanza byiza ni umugwi wa Arsenal usanga ufise abakunzi batari bake ku isi na cyane cyane muri Afurika uwo mugwi wari mu bibanza by'icyenda cumi mu ntango ariko mu nyuma urinanata uragwana gushika mu kibanza cy'umunani hanyuma bagira ko batwara n'igikombe cya FA Cup kizoba uburenganzira bwo gushobora gukina inkino za Buraya za Europa League ndibaza yuko Arsenal nyuma yaho iherewe umenyereza mushasha Mikel Arteta na byonyine biri mu byatumye uwo mugwi nawo nyine ujya ku rwego rwo guhangana n'iyindi migwi aho Leicester City nibaza yuko ari uwo mugwi novuga yuko wahombeye muri kino kiza cya COVID-19 kuko wari mu bibanza bitatu bya mbere mu ntango ariko mu nyuma urabona yuko wisanze mu kibanza cya gatanu Tottenham Jose Mourinho yaragerageje kuyubaka kuva yifashe ariko naho nyine urabona yuko uwo mugwi wabuze amahirwe yo gushobora gukina inkino za Champions League z'uno mwaka zishira uwo mwakuza
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire Steve Derrick Ndizeye turiko turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru amashampiyona y'umupira w'amaguru ku rwego rwa division ya mbere mu karere k'Iburaya yarangiye yari yatebeshejwe kubera ikiza cy'umugera wa corona reka tuve mu Bwongereza dukubitire mu Bufaransa mu Bufaransa shampiyona y'u Bufaransa yararangiye nayo mwabonye yarangiye gute
shampiyona y'u Bufaransa no kongera ko yuko itarangiye kuko yahagaritswe itarangiye kubera kino kiza cya COVID-19 cyugarije isi yose ariko icyo iryo higano ryo mu gihugu cy'u Bufaransa ryari ibaza yuko umugwa Paris Saint-Germain usa n'uwagifatiye kuko gushika ubu urabona yuko warangije uri ku isonga ufise amanota arenga 12 usumbya umugwi wa kabiri mu nkino z'27 ibaza yuko iryo higanwa ntacyo twavuga ko kinini kuko ryashoboye ryo kurangira hanyuma ikindi naco navuga yuko ryafashije ni uko nk'umugwi wa nk'umugwi wa Paris Saint-Germain wabaye uwa mbere n'umugwi wa Lyon wari mu kibanza kibi kuko iryo higanwa ryahagaritswe uri mu kibanza kimwe biraboneka yuko iyo migwi yahaguye icishije inguvu mu kwitegura rira inkino za Champions League ndibaza yuko aho iyo migwi yageze hashimishije kandi herekana ku bijyanye n'ubuhinga yuko ari kubera iyo migwi yarose umwanya wo kwitegurira yo kwitegurira inkino zari zisigaye byatumye nk'umugwi wa Lyon ukuramwo umugwi wa Juventus de Turin wo mu Butaliyano ukarenga ngaho bakuramo umugwi wo mu Bwongereza wa Manchester City hanyuma ukatuma na Paris Saint-Germain utari bwigere uhonyoza ikirenge muri finali ya Champions League ushitseyo ndibaza yuko ari ibintu novuga yuko bitangaje ariko rero umuntu arabye ku bijyanye n'ubuhinga umuntu acabona yuko iyo migwi yo mu Bufaransa co kimwe mbere no mu gihugu cy'Ubudagi urabona yuko ihiganwa ryabo n'iryo rya mbere ryasubiye gutangura nyuma yaho rihagaritswe kubera coronavirus ariko rero urabona yuko umuntu bicyabuje yuko umugwa Bayern nawe ututawukana igikombe
reka turagaruka ko turaza kugaruka ko tugeze kuri Bundesliga n'igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ariko uravuga ingene umugwi Paris Saint-Germain wabyifashemo neza n'umugwi Olympique Lyonnais reka tuze mu Budagi wari kuravuga ibyerekeye mu gwi Bayern Munich
turaza kubigaruka ko kuvyerekeye igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi, reka tuvuge kuvyerekeye championnat y'Ubudagi. Uwo mugwi umaze imyaka nyinshi wikwirikiranya utsinda iyo championnat, no kuvuga ko iyindi migwi yatanguvu ifise gushobora kukuwaka amahirwe yo kwama watsinze championnat imyaka myinshi yikurikiranye.
Ego ico novuga kuri umugwi wa Bayern Dominique n'umugwi novuga yuko icambere utunganijwe neza, ikindi naco n'umugwi ufise uburyo bwinshi gusumba iyindi migwi mu gihugu c'Ubudagi, kandi urabona yuko aba bahasponsor ntibigera bahinduka, bama ni babandi ariko bashyiramo uburyo bwinshi, ubwo nako bukabafasha kugura abakinnyi na cyane cyane abakinnyi bakiri bato. Urabona yuko umugwi wa Bayern Dominic ugura abakinnyi bakiri bato, kandi abo bakinnyi ugasanga bamaze n'imyaka myinshi. Igihe rero nibaze yuko biri mu bituma uwo mugwi wa Bayern Dominic uguma uri ku isonga mu yindi migwi yo mu gihugu cy'Ubudagi. Aho rero ndibaze yuko icyo novuga kuri iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubudagi rya Bundesliga, nibaza yuko naho nyine hari amahigano usanga hari imigwi yayiharije. Nibaza yuko mu Faransa twavuze za Paris Saint Germain, mu Bwongereza niho gushika bikiboneka yuko imigwi igera kuri ine imyaka yose yanigwanira ibikombe, naho ubu iri kwiraduga ikaba nk'itanu kubera imigwi imwe iri kwiraduga muri kucawuze cyitwa top four. Ariko rero ndibaza yuko mu Budagi nabo nyene Bayern Dominic iza ku isonga, kuko ubudasa buba buri hagati yayo n'umugugu ya kabiri, biraboneka yuko Bayern Dominic yamiri ku isonga muri iryo higano, kuko uyu mwaka ho biboneka yuko watwaye ibikombe byose washoboye gukinira. Tureke ikiduca tuvuga mu kanya cya Champions League, urabona yuko ibikombe byose washoboye gukinira mu Budagi bashoboye kubitwara.
Nivyo, naho bahinduye umumenyereza hagati muri season, n'abantu bama bashaka ko ibintu byose biba bipanze neza, biba biri ku murongo.
Ico biraboneka yuko abatwara uwo mugwi bigera bihanganira gutsindwa kwawo. Umugwi wabo utsinzwe inkino zingahe byanka bikunda bategeza guhindura umumenyereza. Hanyuma ikindi naco urabona umumenyereza wose hari umumenyereza atuma umugwi utsinda kubera iki? Kubera abakinnyi beza afise cyangwa kubera amahirwe? Ubiravye nk'umumenyereza Fransi yari umumenyereza agira kabiri kuri urya mu Nyakroasiya birukanye mu kwezi kw'11, ariko urabona yuko uwo mumenyereza ubafashe uwo mugwi ntiwige gutsindwa na rimwe. Ibyo ni imbonerakarimwe kubona umugwi ukina inkino 21 udatsinzwe urukino na rumwe. Ni igitangaza. Niwo mugwi gushika uno munsi muri zangiro tugaruka ko mukanya utigeze utsindwa urukino na rumwe cyangwa ingunganyi. Ibyo nibaza yuko bikomeza kugaragaza ubushobozi n'ubukomezi bw'uyu mugwi wa Bayern Dominic, umugwi ukomeye cyane kandi ufite amateka maremare mu Budagi.
Tuze mu Butaliyano, naho aho umugwi Juventus ariwo nawo wama watsinze championnat umaze imyaka season nyinshi wikwirikiranya. Turaza kuvuga mu gice cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, aho utabyifashemo neza mu Butaliyano. Nsubire mbaze icyo kibazo, byabyerekana ko championnat mu Butaliyano itagikomeye nka kera, kubona atayindi imigwi igaragaza kuyi kura muri ico kibanza. Umugwi uriko usa n'uwitunganya ni nka Inter de Milan, ariko nabo uracari mushasha n'umumenyereza aracari kararondera ingene abakinyi bakinira hamwe bagashobora guhiganwa bikomeye na Juventus. Niki ya gituma Juventus ari iguma igaruka kuri ayo ma champions insinzi zayo?
Cyambere nibaza yuko ari bya bintu twari ko turavuga no mu yandi mashiganwa, uburyo Juventus idakine ukoresha mu kwiyubaka cyangwa mu kugura abakinnyi no kubahemba, nibaza ntakekeranye ko atawundi umugwi ubikora mu gihugu cy'Ubutaliyano. Hanyuma ikindi nacyo gica kiza umurazi yuko iryo higanwa mu myaka 10 iheze higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryari mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye ku isi, ariko muri ino myaka yo hagati y'iyo myaka 10 iheze n'ubunye yaboneka yuko higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ryasubiye inyuma cyane. Kubera iki? Usanzwe urabona akarangamutima k'umupira w'amaguru mu Butaliyano ni higanwa usanga ahanini rigwiriyemo abakinnyi b'Abataliyano. Urabona abakinnyi benshi bavuka mu gihugu cy'Ubutaliyano bajya gukina mu bindi bihugu, bose benshi cyane bashima kwigumira mu higanwa ryo mu Butaliyano. Ibyo rero ndibaza yuko kenshi usanga benshi bana bafise n'indoto zo gukinira ikizo gukina wa mugwi mwiza mu gihugu wonaho ni Juventus de Turin uretse uburyo ukoresha mu kugura abakinnyi bazimbye no kugura abakinnyi bahembwa menshi nibaza yuko ibyo bindi bituma abakinnyi nka bose bo mu Butaliyano bavuka mu Butaliyano bifuza gukinira umugwi wa Juventus de Turin nibaza yuko na byo nyine biri mu bituma uwo mugwi tegerezwa kwama uza mu migwi ikomeye ariko rero urabona yuko muri kino gihe uno mwaka harabaye guhangana gukomeye cyane uwo mugwaje kubura igikombe kuko gushika ubuhiganwa ryarangiye urusha inota rimwe gusa umugwi ugira kabiri hanyuma umugwi wa Atalanta Bergamo watangaje abatari bake uyu mwaka urangiza uri mu kibanza cya gatatu ibyo nta muntu n'umwe yabitekereza yuko Atalanta Bergamo yoje mu kibanza cya gatatu cy'iryo higanwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyani ariko urabona yuko yakuye ku isonga imigwi twari ko twari tumenyereye yuko yabiza ku isonga ngaho mu Italiano imigwi nka AS Roma za Napoli za AS Roma Milan AC ariko nta uyu mwaka buri iyo migwi ya AS Roma ya Milan AC ya Napoli nta n'umwe waje mu migwi ine ya mbere ugasanga ibibanza byabo bitwawe n'iyo migwi novuga yuko iri kuyagerageza yiyongera ingufu kugirira abe yuko yokura Juventus de Turin mu kibanza cya mbere imazemo imyaka itari mike yikurikirana ibyo rero ndibaza yuko umuntu agerageje kuraba ingene iryo higanwa ritunganije nibyo by'uburyo nibwo buguma buza ku isonga kuko urabona nk'umukinnyi ahembwa menshi mu kinino uvuga yuko bavuze menshi Cristiano Ronaldo akinirwa Juventus de Turin kandi ni nawe yinjije ibitsindo byinshi n'uno mwaka inyuma ya Ciro Immobile wa AS Roma kandi mugihe bavuga ati uwo mukinnyi yashya ariko aramenyereza ariko araba bubashije azamubaka ibinjiza ibitsindo byinshi
yego reka tuze muri shampiyona yo muri Espagne nayo aho ari Real Madrid yatwaye igikombe cya shampiyona muri iyi season naho mu gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'Iburayi wavuyemo kare ukuwemo na Manchester City uyibona gute iyo shampiyona uko byagenze shampiyona yo muri Espagne
shampiyona mu gihugu cya Espagne ya La Liga ndibaza yuko ahanini uko byaba ariko byaba bimeze hama hari uguhangana kw'imigwi ibiri wamusanga isiga imyaka yose iyindi migwi yikurikira nayo ni Real Madrid n'umugwi wa FC Barcelona ibyo rero ni bya bindi nyine hose ubu usanga uburyo butuma imigwi itwara ibikombe cyangwa ihatanira ibikombe uburyo buguma bunza imbere mu bituma imigwi itsinda ariko rero urabona imbere yuko amahiganwa ahagarara hose kubera COVID-19 Barcelona yari ku isonga ariko mu nyuma sinzi ko ari ukwijyajyara kw'abakinnyi bagiye mu biruhuko mu makarantene bibabuza gukina ariko urabona mu nyuma inyuma ya COVID inyuma y'ihiganwa rigarukiye Real Madrid yakinye inkino zose atakosa na rimwe ikose ngo inganye cyangwa itsindwe hanyuma muri Barcelona bibukunje ibyo rero ndibaza yuko muri Espagne ihiganwa ryabo turabimenyereye n'imigwi ya Real Madrid na Barcelona isiga iyindi kiretse yuko umugwi wa Atletico Madrid wari wahaguruka ukaza ugahangana ariko urabona yuko nawo nyine umwaka wahaguye unaniwe
harabibaza ko umumenyereza mukuru w'umugwi Real Madrid Zinedine Zidane ko yoba yashimikiye cyane ku gikombe cya shampiyona kuruta ugushimikira gushira utwigoro twinshi mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya ari nabo ababivuga gutyo wavuyemo kare ugakugwamo na Manchester City niko mubibona
ibyo kuri jewe nabyo ndi mu bakurikiranira hafi cyane gusumba yandi mahiganwa igihe higanwa ryo mu gihugu cya Espagne ariko rero umuntu arabye mu kwezi kwa gatatu umugwi wa Manchester City uratwari watsinze Real Madrid mu mukino wa mbere wa huitieme de finale hanyuma icyo novuga uwo mumenyereza Zinedine Zidane ntiyari azi yuko n'iryo higanwa rya La Liga ashobora kuritwara kuko Barcelona niyo yajya ku isonga indwi zitari nke hanyuma ndibaza yuko umuntu atuze uko yoba yihenze cyane ariko rero nk'uko nari nabivuze mu ntango iyi coronavirus cyangwa COVID-19 iri mu byatumye ibihugu bimwe bimwe bibangamirwa gusumba ibindi mu bijyanye n'inkino kuko urabona yuko muri Espagne naho nyene nabivuze mu ntango naho nyene biraneka yuko imigwi yari muri La Liga niyo yari no muri Champions League iraboneka yuko iyo migwi yarushe cyane kuko ukina inkino zibiri zitatu mu ndwi imwe ukasanga babikoze indwi zibiri zikurikiranya ndibaza yuko umubiri w'umukinnyi uwo ari wose utegerezwa kuva ivyo rero usanga uhitamo kimwe ukareka ikindi ivyo rero ntibyari bigikunda nyuma yaho UEFA ihinduriye amategeko ikavuga ingene bazokina amahiganwa yaheze ndibaza yuko ivyo byatumye Zidane atwara icyo gikombe n'ibyo yari afise intumbero yo kugitwara kandi yarabikoze aranabishikako ya La Liga hanyuma ibya Champions League n'ibyo yari yagerageje nacyo nyine ndibaza yuko yagishaka ariko byaranze
ayo ma championa nkuko twako turabivuga kubera ikiza cy'umugera wa corona cyaciyemwo kikayatebesha arangiye mu gihe kidasanzwe hanyuma agaca atangura buno nyene saison zikurikira nko mu Bwongereza urukino gukugurura ruzoba ku munsi w'Imana n'Imana ntihenze hagati ya Arsenal na Liverpool mwariko muravuga ingene abakinyi baba barushe ibindi bizogira ingaruka kuri bo guca batangura saison shasha ariho bagiheza naho baba bari baruhutse kubera COVID yaciyemo
ego ibyo birumvikana urabona yuko hari nk'imigwi ubunyeni irangije Champions League izoja gukina n'iyindi yari imaze amezi hafi abiri iruhutse ibyo ndibaza yuko hari imigwi imwe imwe izobigiramo ingaruka mbi ariko rero ndibaza yuko imigwi yo kwiragerageza kwiyubaka gushasha nico gituma nko mu gihugu cy'Ubwongereza urabona na nk'imigwi ya Liverpool imigwi ya Arsenal imigwi ya Manchester United na Manchester City ubu yikwikinisha abana bahora mu makademi yayo benshi babadugije niyo badugije nacyo gituma ubona abatari kwaranagura n'abakinnyi benshi ni kubera iki ni kubera kumbure babonye yuko abo bari bafise basa n'abariko bararuha kandi banarushe byumvikana aho rero ugasanga n'ibijyanye n'uburyo byaragabanutse cyane kubera kino kiza cya COVID 19 ibyo rero ndibaza yuko byumvikana yuko hari imigwi imwe ishobora no kuzohavunikira ntituze dutangare tubonye yuko imigwi imwe imwe twari twiteze yuko yabita ku isonga ugasanga itanguye nabi amahiganwa ikazoza kwikangura
cyangwa
kwiyubaka
gushasha mu Radio Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turi kumwe n'umutumire wacu Frederic Ndizeye ari mu gihugu cy'Ubusweda umumenyesha makuru akwirikiranira hafi ivyerekeye inkino tuko turavuga ku mupira w'amaguru mu karere k'Iburayi amashampiyona atandukanye akomakomeye reka tuze rero ubu ku gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi icyo gikombe muri rusange mwakibonye cyageze gute
igikombe novuga yuko nacyo nyene sinzi ko twotitirira kino kiza naho bitabereye ariko kubona ikiza gituma amategeko nayene n'amabwirizwa y'ihiganwa rikomeye nka Champions League ahinduka bazi ko twari tumenyereye yuko inkino zose zikinware na roturu kiretse finale ariko ukacuraba yuko igere ubu byagenze ndibaza yuko icyo gikombe nicyo cyarangiye neza kandi benshi barashimye ingene cyari gitunganijwe kuva mu ngiro z'igice cya kane gishyize cya nyuma hari n'abatari bake mu bakurikiranira hafi ibyo umupira w'amaguru basabye yuko ibyo nkino zo kuva muri weekend finale no mu ihiganwa riza byogenda uko nyine ariko rero ishyirahamwe UEFA ryamaze gutangaza yuko icyo cyiyumviro atari kibi gushyikuba basabye yuko ihiganwa ryobandanya riba uko ryahora ritunganijwe ariko rero biraboneka yuko mu nama yimirije y'abarongoye UEFA barategekanya kuraba yuko kuva mu ngiro z'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma boza barakina kujya bakinye izi nkino ziherutse kurangira hama ibyo navuze bijyanye n'ingene imigwi imwe imwe yarushe ndibaze yuko nabyo nyine bishobora kuba biri mu byatumye imigwi imwe imwe yigenza neza muri rino higanwa n'iyindi yigenza nabi navuze yuko mu Bufaransa higanwa ryabo ryahagaritswe hakiri kare cyane ritarangiye kumbure Lyon na Paris Saint-Germain baronse umwanya ukwiye gusumba iyindi migwi yose wo kwitegura. Mu Budagi nabo basanzwe bafise imigwi mike, mu gihe mu bindi bihugu byose bakinisha imigwi 20 mu higanwa, mu Budagi siko bimeze. Hanyuma kandi higanwa ryabo n'iryo higanwa rya mbere ryasubiriye gutangura nyuma yaho rihagarikiwe kubera coronavirus. Aho nabo nyene byatumye higanwa ryabo rirangira hakiri kare, bituma iyo migwi nayo yari mu higanwa rya Champions League yitegura neza. Kandi urabona yuko aho yashitse uko ari heza, Bayern Dominique yaruhiye gutwara icyo gikombe. Hanyuma Leipzig nawe nyine n'umugwi novuga yuko ari mu migwi bayabaye cyane, ariko urabona kugarukira mu gice cya kabiri gishyiri cya nyuma. Ndibaze yuko ibyo biri mu byerekana yuko ingene amahiganwa n'umwamwe yarangiye n'ingene ayandi yariko arakinwa, ndibaza yuko biri mu byatumye ihiganwa rirangira uko ryarangiye. Hanyuma kandi ariko umugwi mwiza ukiri umupira mwiza, ndibaza yuko waruhiye gutahukana igikombe. Ubonaho ni Bayern Dominique wavuga yuko utari ubikwiye nyuma y'ibyo wakoreye umugwi wa FC Barcelona, ndibaza yuko yoba yihenze cyane.
Ku bwanyu ni iyihe migwi muri iryo higanwa yatangaje? Nihe n'iyindi migwi abantu bari biteze kwizoshika kure mbere ikaba ifise n'amahigwe mu yindi y'ugutsinda icyo gikombe yamara itabishoboye?
Ubiravye nk'uko meze kenshi bakunda guharura ubukomezi bw'umugwi baravye ingene higanwa ryarangiye. Nko muri Espanye biraboneka neza yuko imyaka nka yose umugwi wa Real Madrid na FC Barcelona yamiza mu migwi ihabwa amahigwe ku ntawukana icyo gikombe. Ariko urabona yuko Real Madrid itarenze igice cy'igice cy'umunani gishyiri cya nyuma. Barcelona yoyo yakorewe sitikono kwita yiti rya kurambi yandagatwe n'umugwi wa Bayern Dominique bintu ngira gushika uno munsi atawutawura ingene byagenze. Ariko byarabaye, ntiwarenze igice cya kane gishyiri cya nyuma. Hanyuma nka Juventus de Turin nayo nibaze yuko ari umwe mu migwi yatangaje abatari bake nyuma yo gutahukana igikombe cya Serie A, mu nyuma ukaza gutsindwa n'umugwi muto wabakuye mu higanwa nka Lyon. Nibaze yuko ibyo nabyo nyene biri mu bitangaza byabonetse muri izindi nkino za Champions League. Hanyuma Lyon ikabandanya ibyitwaramo neza gushika yongera gukura mu ihiganwa uwundi mugwi wari mu migwi yari itanguye guhangwa bwa amahirwe nyuma yaho batsindiye Real Madrid. Manchester City ibyo byaratangaje abatari bake, nta muntu n'umwe akurikirana iby'umupira w'amaguru no muri bamwe batomboza yibaza yuko umugwi wa Lyon wari gukura mu ihiganwa umugwi wa Manchester City. Ariko warabikoze, kandi niwe wabikoreye Manchester City gusa na Juventus de Turin bayikoreye ngibyo nyine. Hanyuma imigwi nayo novuga yuko yateye intambwe cyane n'uwo mugwi wa Lyon mu Bufaransa, hama umugwi wa Leipzig yo mu gihugu c'Ubudagi nawe nyene wigenjeje neza kugarukira mu nkino z'igice cya kabiri gishira icya nyuma. Hanyuma Paris Saint Germain nari ndayishyize kure, ariko Paris Saint Germain uravye ingene wiyubatse, uravye agaciro k'abakinnyi ukinisha, urabona yuko nawe nyine wari umugwi wari witeguriye gutwara iryo higanwa, naho byahavuye byanga ku gati ka nyuma.
Naho ku bahora bibaza ko championnat y'Ubufaransa ari championnat y'umugumwe ari Paris Saint Germain iguma iri imbere cyane y'iyindi migwi yiriko ikina n'imigwi mu gihugu muri iyo championa itsinda byoroshe, bakavuga mugabo ishitse mu gikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, ariho ipimo c'inguvu zayo kibonekera. Abavuga ko championa yo mu Bufaransa idakomeye, ukugene iyo migwi ibiri uvuze cyane cyane Olympique Lyonnais yabyifashemwo, imigwi ibiri yo mu Bufaransa igashika mu gice cya mbere cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya, birerekana ko championa y'u Bufaransa nayo nyene abavuga ko idakomeye atariko biri.
Ibyo bibaza yuko atariko biri, kuko ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa naho bamwe babifata nk'uko ari ihiganwa ribayabaye. Ndibaza yuko imyaka itari mike ihiganwa ryo mu gihugu cy'Ubufaransa ryamariye mu mahiganwa atanu ya mbere akomeye ku isi yose, les cinq grands championnats majeurs. Ni ibyo uwinje rero urumva yuko atawuvuga yuko iryo higanwa ari ryoroshe, kuko urabona yuko no mu gihugu cy'Ubutaliyani higanwa rya Serie A ryarigeze kuri rya mbere, riba n'irya kabiri, riraharugwa muri atatu akomeye cyane. Ariko ubu rero ndibaza yuko umuntu arabye ingene ayo uwogeranye igano ryo mu Faransa niganwa ryo mu gihugu cy'Ubutaliyano ndibaza yuko haraho usanga igano ryo mu Faransa risumba igano rya Serie A umuntu arabye agaciro k'abakinyi bakina ingene binjiza n'ingene bakina hanyuma kandi tukarabona n'igihugu gisohora bakinbeshye igihugu cy'u Faransa imigwi ka yose igurira abakinyi bazimbye mu gihugu cy'u Faransa kandi abakinyi bakiri bato aba Manchester United umukinyi Martial ari umwe n'umwe mu bakinyi bari kubarafasha bikomeye mu gwa Manchester United mu kwitwara neza mu gihe Sterling naba aba ba La Gazette ba Nicolas Pepe bose bavuye mu gihugu cy'u Faransa hanyuma ukaraba abandi bakinyi bariko bajya mu gihugu cya Espanye naba Dembele umwe mu bakinyi bakiri bato baguzwa amafaranga menshi ubu bari muri FC Barcelona ho imvune zitamwo
ntabuciriyemwo n'ivyo nkumbi migwi ikomakomeye nk'izo za Lille za Olympique Lyonnais niho ama equipe yo hanze agurira aba bakinyi nk'ubu umukinyi wo muri Olympique Lyonnais Uwar nimba narivuze neza iryo zina n'umukinyi bose ubu imigwi ikomakomeye yose iri kirarondera kubera n'umukinyi wo hagati mu kibuga kina neza cyane yatangaje abantu benshi
yarose kutogwa nk'umukinyi yakinye neza mu igano ryo mu Faransa umunyanigeriya yitwa Osimhen ubu yamaze kugurwa ibitari bimenyerewe yuko mu Butaliyano bagura bakinye amafaranga menshi ubu yagiye muri Napoli urumva yuko muri iryo higanwa ndibaza yuko sinzi ko navuga ko ari amato ko ari tutajya yandi mahiganwa akomakomeye ariko rero ntawo kwirengagiza yuko mu gihugu cy'u Faransa ndahazi naratembereye cyane narahabaye ndazi yuko bafise n'amakademi amashuri yigisha umupira w'amaguru meza cyane umukinyi agize amahigwe agaca muri ayo mashuri y'umupira w'amaguru mu Bufaransa usanga yitwara neza raba nk'akarorero raba uyu mukinyi yahaye igikombe Bayern Dominic Kingsley Coman yatanguye muri akademi ya Paris Saint-Germain none ubu ni wababujije gutwara igikombe kandi bamutanze kuri gusa nibyo yaraciye muri Juventus de Turin imbere y'uko ajya mu gihugu cy'Ubudage none raba uko ariko arigenza aba ba Tolisso nabo nyene ari nawe nyene ari mu mugwi wa Bayern Munich nibo bariko baratwara ibikombe baciye bavuye kuciye mu igano ryo mu Faransa nibaza yuko iryo igano ryo mu Faransa umuntu abiravye nibyo uravye aba banyakatari baguze umugwi wa Paris Saint-Germain bariko baragerageza gutuma uwo mugwi uja hejuru y'iyindi cyane ariko n'ubu uracahangana n'imigwi ya Lyon imigwi ya Marseille uracakira n'imigwi isigaye batwara ibikombe za Saint Etienne barahangana za Rennes barahangana ibyo rero ndibaza yuko uwavuga yuko iryo higanwa ryo mu Bufaransa ridakomeye yoba yibeshya ahubwo turashobora kuzorisanga riri mu mahiganwa atatu ya mbere akomeye kuko urabona yuko n'igiciro cy'abakinyi bakinayo cyadutse
nibyo ariko uravuga ngo uwo mukinyi Kingsley Coman mu ntango bavuze ko yatanguye muri akademi muri Paris Saint-Germain bakamureka kagenda ivyo birakunda gushika kenshi dufashe no kuri Arsenal kugene baretse Gnabry akabajana ubu akaba ari umukinyi akomeye cyane muri Bundesliga muri Bayern Munich ku vyerekeye Kingsley Coman baravuga ko Bayern Munich yamuteguye kuri azosubirire Frank Ribery canke Arjen Robben urabona ubu kwageze kuri urwo rwego ata kintu Bayern Munich izobitakaje kubera bafashe akaruko ko muzabukuru Arjen Robben na Frank Ribery naho bagikina mu yandi mariga
ego ivyo biraboneka kandi barabishitse ko kuko ndibaze yuko mu gitigiri cyane mu mubare w'abakinyi gushika no munsi Bayern Dominique ishobora kwikura uwo mukinyi harimo nibyo n'umukinyi ubu ntatangura kenshi ariko urabona iyo akenewe iyo bamutumye ikintu kugikora aragikora kuko nk'ubu ntawari yiteze yuko ku rukino rwa finale yo gutangura twari tumumenyereye ari umusubirizi wa PSG ariko urabona bambwiye ati aba nibo bakwigishije umupira genda ubereke icyo wamaze icyo wize none raba ibyo yabakoreye nuko ndibaza yuko kuvuga yuko Kingsley Coman asubiriye ba Frank Ribery cyangwa ba Arjen Robben ndibaza yuko utoba wiheze na gatoyi kuko n'umukinyi mwiza n'umwe mu bakinyi ndibaza yuko mu minsi iza ibigwi isohora amafaranga menshi cyane ishobora kuzomutanga ko ibitagenda kugira barabe yuko umugwi wa Bayern Munich wo mubaha kuko Bayern Munich ni n'umugwi udakunze kuboha abakinyi cyane ngo wave kubatanga mu gihe bifuje ugenda cyane harimo utanze ayabona
nk'uko bivuze kuba mu gice cya nyuma cigana imigwi y'abanyambere mu karere k'Iburayi hagati ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich yaratangaje na n'umumenyereza mukuru wa Paris Saint-Germain Tuchel yarazi ko Kingsley Coman ariwe yari yagiye gutangura byarabatangaje ivyo kubijanye n'amatatike nibaza ko Bayern Munich yabariye inota kuri ico kintu kuri abana niwe yinje igitsindo n'umutwe
ivyo n'ivyo n'ivyo kubijanye na tactique mugwa Bayern Munich wararushije cyane Paris Saint-Germain n'ivyo atari gitangaza abatari baketwaye twiteze kubona Paris Saint-Germain yotsinda Bayern Munich ariko ndibaza umuntu araje n'umukimwe kugiti ciwe nivyo hari abashakashatsi bagerageje kuraba igitigiri cy'abakinnyi ba Dominique nabo Paris Saint-Germain itanguza mu kibuga biraboneka yuko ari ubudasa bunini cyane kuko umugwi wa Paris Saint-Germain ukinisha abakinnyi b'agaciro kanini cyane ugereranije nk'abakinnyi babiri Kylian Mbappé na Neymar niwo bakinnyi mu gwa Paris Saint-Germain uhema amafaranga menshi cyane ari babiri miliyoni zirenga amajana neza amafaranga y'amanyaburaya agaciro kabo ugashura abantu agaciro k'abakinnyi mu gwa Bayern Munich ukinisha ucumura yo kwa rudasa bunini burya amafaranga natanga byose amafaranga natanga insinzi kujya tanatanga n'ubuzima ndibaza yuko umugwi wa Bayern Dominique ari umugwi utunganije neza nk'umugwi mu gihe Paris Saint-Germain yoyo isa n'igendera ku bakinnyi babiri Kylian Mbappé na Neymar hanyuma ikindi nacyo novuga umuntu abiravye Bayern Dominique n'umugwi mbona yuko no mu mwaka uza batawuravye neza ushobora kwiyongera icyo gikombe kuko ukinisha abakinnyi bakiri bato bakina neza hanyuma urabona yuko gushika ubu abakinnyi bakuze bariko barabarekura wabonye ko nk'umukinnyi Thiago bamaze kumurekura agende ku myaka 29 gusa mu gihe yari umwe mu bakinnyi beza bo hagati uwo mugwi wari ufise turaba n'umukinnyi Jerome Boateng ibice 80% biraboneka yuko uwo mukinnyi atakibanza gifise muri uwo mugwi na burya n'ibikondoka bitamworoheye uyu mwaka hanyuma ukacura abasubirizi babo baba bari kuri bande touche n'abakinnyi usanga bagiye nko mu wundi mugwi boshika batangura ariko muri Bayern Dominique kubera urutonde rw'abakinnyi ufise ukinisha biboneka yuko abo bakinnyi baba bari ku ruhande bashobora gutangura mu yindi migwi yose bojamo nko muri Paris Saint-Germain nk'abakinnyi baba bari kuri bande touche kuri Bayern Dominique bashitse muri Paris Saint-Germain boshika batangura ibyo rero ndibaza yuko kwakundi bavuga mu Kirundi akaruta kandi karakamira aho rero ndibaza yuko umugwi wa Bayern Dominique ku rupapuro ku bijyanye n'abakinnyi n'ubuhinga biraboneka yuko bategerezwa gutsinda umugwi
kandi uravye n'ikintu abadagi bose bagendera ko haba ku rwego rw'umugwi nserukira gihugu canke ku rwego rw'amaclub bafise discipline idasanzwe
nico cha discipline ndibaza yuko ari muri iyo migwi ikomakomeye kambere n'iyindi migwi yose yo ku isi no muri Afrika hose umugwi yose udashoboye gushira discipline muri ekipe ndibaza yuko ibiba birangiye gutsinda ni kimwe ariko disipline ni kindi kintu cyangombwa muri bitatu novuga yuko umugwi wose ubukeneye
tugaruke kuri abo bakinnyi babiri bo muri Paris Saint-Germain bari kuravuga ko umugwi Paris Saint-Germain kenshi kubera ufise abantu bakize bawutwara bari hejuru bavuze Neymar bagura Mbappe mu mugambi mu ntumbero yo gutsinda icyo gikombe cy'imigwi ya mbere mu karere k'i Buraya ku rwego rw'amaclub n'icyo gikombe gihanitse cyo ku rwego rwo hejuru kuba mugwi Paris Saint-Germain byari bibaye ijyambere rushika mu gice cyane bakiciganwa ry'imigwi yabaye yambere mu karere k'i Buraya ukaba ufise abo bakinnyi babiri amafaranga atagira uko angana ntibashobore bashitse mu gice cya nyuma kwerekana igihagararo cyabo ngo uwo mugwi bawushire imbere batsinde icyo gikombe nikiye bikubwira bari kuravuga ko kenshi amafaranga adashobora kugura insinzi n'abantu bakiri bato abo bakinnyi nka Mbappe sinzi ko afise nk'imyaka 22 cyangwa 21 Neymar ngira ni 28 hari amahirwe ubona bazogira mu masezon akurikira gushobora kuzosubira gushika nko mu gice cya nyuma ubiritegereje
nibyo icyo vuze nicyo hawo bakinnyi umuntu arabye ubushobozi bwabo ibiciro byabo eka mbere n'ubuhinga bwabo biraboneka yuko bashobora gufasha umugwi uwo ari wose gutsinda ariko nibyo baragerageje ntibyakunze ariko urabona yuko ari abakinnyi gushika uno munsi Paris Saint-Germain ikigendera ko ariko kandi bakeneye abafasha barakeneye abafasha burya abakinnyi mu kibuga ni 11 b'umupira w'amaguru kandi bose bategenzwa gukora nibyo ubiravye nko muri Bayern usanga ari equipe ni equipe ni numugwi ntabyo kuvuga ati bagendera ku mukinyi unye kuko urabona ko muri Bayern abakinyi bose baratsinda ariko urabona nko muri Paris Saint-Germain nibyo amaso yose umumenyereza wese abahanze amaso abo bakinyi babiri naho nabonye ne muri zino nkino za nyuma byavuye byanka naho bafasha abandi bakinyi gutsinda ntibashoboye kwinjiza ibitsindo ibyo rero ndibaza yuko Bayern umugwa Paris Saint-Germain utarondeye abandi bakinyi baza gufatikanya nabo basanzwe bari kumwe kugira barondere intsinzi kugira bakome bagire umugwi umugwi ntugendere ku mukinyi umwe cyangwa babiri n'ubu ibizogora bizoguma bigora umugwa Paris Saint-Germain nibyo bishobora kuba gushika uno munsi kuri za Barcelone gushika kuri ino saha ushobora gutanga gutakaza Lionel Messi mu gihe umugwi wose wari wubakiye ku mukinyi Lionel Messi
niho ndashaka tuze
ni nkuko ndazi neza yuko abanyakatari batwara Paris Saint-Germain uwo babwira uno munsi ati reka tubatware Neymar tubahe ibitagenda ntibashobora kwemera kuko bobo nibyo intumbero yabo ariko barayegereza kuko intumbero yabo yari yo gukomeza kugwa Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u Bufaransa barabishyize ko nibo batuma batwaye ibikombe byose byo mu Bufaransa hanyuma muri Champions League barateye intambwe bashikanye uwo mugwi mu rukino rwa nyuma rwa finali fungure reka turindire turabe ibyo mu mwaka uta cyangwa mu myaka ibiri iri imbere barashobora no gushika aho batwara icyo gikombe cya Champions League
yego reka tugaruke kuri Messi Messi amakuru avugwa cyane kuri we ko ashobora ko yageze aho avuga ati iraheze ndavuye muri Barcelona ku imbere yaho yarabivuze arerekana agashavu arerekana ko adashimishijwe no ku bintu biko biragenda aravuga ko agiye bamunyuma kahaguma mubibaza ko muri iki gihe abavuga ko yoba yanashikirije asaba abategetsi bo mugwi Barcelona ko agiye ubu atankeka n'icyo cyo bagitumye muri iki gihe ariho afashe iyo ngingo ku imbere yaho yavuze ko azogenda akaguma
icyambere nta mukinyi n'umwe cyangwa umugwi wama witeguriye gutsindwa migwi yose cyangwa abakinyi bajya mu kibuga barondera intsinzi hanyuma ibyabaye ku mugwa FC Barcelona ibyabaye ugutsindwa gusa hagiye no kumara amazi nicyo rya mbere umugwi utsinzwe kujya FC Barcelona watsinzwe bamaze gushika muri zino nkino zo mu gice cyo gukuranamo match a elimination direct bamaze kurengana inkino zo mu migwi usanga harimo n'imigwi mito mito yo mu bihugu bimwe bidatembera mu gihe cy'umupira w'amaguru irashobora gushika ariko bamaze gushika muri za witsendo final card na demi-finale ni rya mbere bibaye mu mateka y'umupira w'amaguru ya zino nkino za Champions League ibyo rero nibyo byatumye umugwi wa FC Barcelona wari umazemo iminsi gwa serera umumenyereza ntashoboye ariko reka tumuhe amahirwe yiwe ya nyuma turabe yuko atoduha cyangwa atodusigira Champions League ariko bamuhaye ayo mahirwe ya nyuma umugwi ugacutsindwa ibitsindo umunani urabona yuko ari uwa mbere yahavuye abigwamo niwe yirukanye ubwa mbere umuhanuzi we mu bijyanye n'ubuhinga umufaransa Eric Abidale nawe barajyana ubu rero Lionel Messi nawe aravuga ati ahasahanje mundeke nigire ngira kuve byo ku video nkuru zitangwe kuvugwa yuko Messi yamaze gutangaza icese yuko yamaze kwandikira n'abarongo FC Barcelona kuva muri uwo mugwi nibaze yuko inkuru nibaze gukora inkuru na Google hajya baronderera ibintu bamaze kwandika yuko Messi ariryo zina rya mbere rirondewe cyane ku vejo mu masaha ya saa mbiri na saa tatu zijya mu masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ibyo rero nibaze yuko bishobora guhindura umugwa FC Barcelona ku ejo ntitutawubona mu migwi itanu cyangwa icumi ya mbere ntituze dutangare kuko ni bya bindi navuze kubakira umugwi ku mukinyi umwe cyangwa ku bakinyi babiri nibaze yuko ari kosa ridasanzwe umugwi uwo ari wo wose ubikoze ushobora kugira ku ingaruka mbi ubu rero nicyo gituma abantu babona yuko isi ibaheranye ibara riguye kubona na umukinyi Lionel Messi agiye kuva muri FC Barcelona kuko ntibaboni ubundi aza gusubirira ntibabona ingene umugwi wa FC Barcelona uzobandanya ukiba udafise Lionel Messi kuko uravye muri iyi myaka novuga itanu itandatu iheze biboneka yuko Barcelone idafise umukino neri mu kibuga ibice 75% kwijana utegerezwa gutsinda cyangwa ibaje mu mukino avuye
none kuba bafashe iyo ntumbero nkuko muri ko murabivuga ko ari kosa rikomeye kubakira ku mukinyi umwe gusa harabavuga ko igihe Cristiano Ronaldo yari muri Real Madrid byasankuko ariko Real Madrid warabonye ko yamuritse akagenda naho bakorotse gatoyi inyuma yuko Zinedine Zidane agiye agarutse yarabasubije ku murongo kubona Barcelona yubakira byose kuri Messi hari nabavuga ko Messi afise ubu basha ntangere ashobora kwirukanisha abakoce ashobora kwirukanisha abakinyi ari wafata ingingo y'abakinyi baza n'abakoce baza n'abagenda hari n'abavuga nk'ubu ko atoba afitanye imigenderanire myiza na Antoine Griezmann ariko gituma Antoine Griezmann kuva avuye muri Atletico Madrid yazimase ageze muri Barcelona abavuga gucyo bavuga busema nivyo canke barakavya
ivyo nibaza ko ari byo hajya hari umukinyi mari imyaka muri equipe ugasanga asiga afatwa nk'akamana muri iyo equipe barakubwiye truko muri FC Barcelone iyi myaka yose iheze kuva bakiri bamwe bakomeye uwo mugwa wari ufise batanguye kuvamwo ba Xavi ba Iniesta Lionel Messi niwe yasiga afise ijambo rya nyuma muri uwo mugwa umumenyereza niwe yafata desizio ya mbere y'umumenyereza aza hanyuma ku mukinyi niwe afata ingingo ya mbere y'umukinyi aza hanyuma kandi nawe afata ingingo y'umukinyi akira cyangwa adakina hanyuma hari umukinyi batigeze biyumvana umukinyi waruvuze umufaransa Antoine Griezmann biraboneka yuko batigeze biyumvanamo kandi biravugwa yuko ari wabwira umumenyereza ati mutanguze umunsi cyane mushire ku ntebe ntatangure hanyuma ukatubona nk'umukinyi Suarez ni umukinyi umuntu wa mbere bumvikana muri Barcelona ni Lionel Messi gusa Suarez nashaka gushyira itsindo 10 mu kibuga Lionel Messi nashobora kumushwanira cyangwa kumuraba nabi bari mu kibuga ariko nk'umukinyi Antoine Griezmann arahirahira bikore agushira itsindo bigaragara imbere ya Lionel Messi ubwo nyine uzabona ariko arabumumenyereza kumbura bamubwiye ati kuramo ariko baba umumenyereza Coman araje ashyitse afata abakinyi bamwe ababwira yuko atakibanza bafise muri ekipe ya FC Barcelona aho rero uwa mbere yirukanye Suarez Lionel Messi ati umugenzi wanjye mumutware ninde nzosubira guha imipira ninde nzosubira kumva imipira nk'iyo Suarez yahorama aho rero akabona yuko kamubanye abakinyi bamwe bari bakuze mu myaka bimwe bamwe baratangajwe no kubona baje mu mugwi wa FC Barcelona naba Arturo Vidal nibyo muri ino zirongiro za nyuma yaragerageje kubafasha ariko si umukinyi yofasha ekipe gutsinda ariko umumenyereza yavuze ati genda ubu rero bivugwa yuko Lionel Messi we yafashe iyo ngingo yo kugenda nawe nyuma y'aho abonaniye n'umumenyereza akamubwira ati ubu rero ndakeneye uko ibintu bihinduka muri vestiaire ya FC Barcelona birangire twubake ekipe FC Barcelona shasha ivyo rero Messi ngiye byamunegereje
ariko hari abavuga ko amakuru nasomye sinzi ko ariyo ko umuyobozi ajejwe thinking no muri Barcelona gifise akazigizigi yibaza ko ayari amajambo atwawe n'ishavu atwarije hejuru bashobora kuzomugondoza gaguma uwo muyobozi ajejwe thinking akaguma avuga ko Barcelona igifise imigambi y'ukubakira club yose kuri Lionel Messi si yamakosa mwari ko muravuga bandanya muri baza ko bizomugondoza
ivyo biragoye kuko umugwi wa FC Barcelona ugwitwa kwita nk'uwo abanyagihugu sumugwa abantu bavuga bati turagira inama dufashe ikinyigo hanyuma ibintu bihinduke nk'ubu iravugwa birahavugwamo iby'amatora y'aborongora uwo mugwa FC Barcelona ibintu biri mu induru uwo mengo ni bya bibazo ni amatora ajyanye n'ibya politiki hanyuma ikindi nacyo ejo byaravugwa ati ubwe na gashavu ariko tumenye ko atari ibyambere umukinyi Lionel Messi yaratanguye urabona yuko mugwa FC Barcelona uri mu marembera mu nyuma avuga ati jyewe umwaka umwe muri FC Barcelona mu kwezi mukiriza cy'umwaka uza njyewe ndocasezera FC Barcelona ibyo yari byase si ububiji kuko imbere y'igihe yarase kongera amasezerano muri uwo mugwi wa FC Barcelona ariko rero kubera perezida w'uyo mugwi Bartomeu yari yaramubwize akamana muri ekipe wewe yaguma abwira ibinyamakuru ati oya Lionel Messi twarabirangije azorangiriza kariyeri yiwe ngaha muri FC Barcelona ariko umukinyi amaze kwanga gusinya kongereza amasezerano mu mugwi asigaje umwaka umwe nibaze yuko haba hari ikintu kitagenda neza hanyuma upfu n'imfane birajana gutsindwa ibitsindo munani umara majwi ukuraho nibaze yuko nawe nyene atarira busema arabona yuko FC Barcelona atacho icubakiye ko wewe kandi arashakene yuko izina ryawe imaze imyaka itari mike riri hejuru ku isi agashaka yuko ritakara unawe yavuze ati ndabona ko atari heza reka ndonderera handi nibaze yuko umwanya wari wose turashobora kumva byinshi bihinduka muri uwo mugwa FC Barcelona kuko byavugwa yuko Lionel Messi ashobora kubandanya muri FC Barcelona mu gihe perezida ari unye utanga imeho ariko rero yamaze kwemezwa ikese yuko uwo mu perezida Bartolomeu ahaguma cyangwa abaho Lionel Messi nawe ne yavuze yuko ategerezwa kugenda
none kubarorerezi abakunzi b'umugwi Barcelona ngo bariko barerekana gashavu gakomeye ishavu barita kurinde
wiravye ishavu hanini barita kuri FC Barcelona abarongozi bayo kuko uwo mukino ne Messi uretse kuba akamana muri ekipe cyangwa muri vestiaire ya ekipe yari nakamana gatoyi yari Messi ya mu gisagara muri gisagara cha Barcelona cyose kandi urabona ko aragahugu gatoyi ka Catalonia urumva bose babona yuko ne Messi akagenda kumbure na kugahugu kabo gatoyi kari gasanzwe gakinihiganwa rya La Liga bishobora kuyangara kuko niko kaba FC Barcelona niyo yabaserukira niyo yabahijambo no mu bijyanye n'ibyitwaro cyangwa bya politiki ariko rero urabona yuko nabo nyene kuva iyo nkuru itangazwa baguma mu myiyerekano biyamiriza igenda ry'uwo mukinnyi Lionel Messi na cyane cyane biyamiriza abarongozi b'uyo mugwi wa FC Barcelona reka turindire kumbure umwanya ni ufise ijambo rya nyuma ari uno munsi cyangwa ari ejo nzi neza yuko muri FC Barcelona hari byinshi bizotangaza abatari bake bakunda umupira w'amaguru na cyane cyane abakunzi b'uyo mukinnyi Lionel Messi n'uwo mugwi wa FC Barcelona yahora akinamwo ariko biraboneka yuko kuguma muri wo biri kure cyane kuko byamaze kuvugwa yuko gushika ubu Manchester City yoyo yamaze kumuha karibu naho hari n'ibindi bigwi biri kwiramurondera
mu kurangiza niki he mwiteze kuri saison nshasha igiye gutangura ya amashampiyona twa ko turavuga makuru makuru mu karere k'Iburaya na burya iki kiza cha COVID-19 atanyishu ira kibonekera ubu abantu bariko bararorera inkino inyuma ko zisubiye kubandanya inyuma ko zihagaritswe kubera COVID-19 babona ibibuga baragerageza gushiramwe ibintu bisa n'ibishusho by'abakenyi bagagerageza gushiramwo amajwi y'abarorerezi naho atariho bari mu Bwongereza baravuga ko mu kwezi kw'icumi baravye aho kiza ibiharuro by'abafisi ico kiza nimba kizoba kiko kigabanuka bashobora kurekura abarorerezi urugero rugereranye bakaza kurorera mwiteze iki izo nkino zibandanije gutyo ijisho ry'abarorera kubona atabarorerezi barimwo no kuba ayo makipe nka menshi arakura amafaranga menshi mu matike y'abarorerezi mubibona gute muri rusange
yego urakoze cyane kuri icyo kibazo ndibaze yuko kino kiza cha COVID-19 haba isi yose yamaze kumenyera kubana nacyo babonye yuko atabundi buhungiro nacyo gituma abona yuko inkino zimwe batanguye kureka abarorerezi ngaho Iburaya bakazi zirorera hanyuma kandi n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Iburaya UEFA yamaze gutangaza icyese yuko mu rukino rwa Super Coupe ruzohuza umugwi wa Bayern Dominique watwaye igikombe cya Champions League n'umugwi wa FC Sevilla watwaye igikombe cya Europa League ni urukino ruzoba ku igerekezo rya 2024 ukwezi kw'icyenda tugiye gutangura abarorezi bagera ibihumbi 200 bemerewe kuzoba ari muri urwo rukino ariko rero bamenyesheje yuko n'ibindi bihugu bivanye n'ingene bitunganije boraba ingene boza baremerera abarorerezi atari benshi batuzuye stade kuja kurorera izo dino z'umupira w'amaguru zigiye gutangura mu minsi ya vuba kuko ahubwo mbere zamaze gutangura kuko inkino za mbere z'intangamarara za Champions League na Europa League ubu ziriko zirakinwa muri ino minsi.
Turabashimiye cyane yari umutumire wacu Steve Derek Ndizeye umumenyeshamakuru akurikiranira hafi zereke inkino akaba aherutse no kugurura iradiyo yiwe mu gihugu c'Ubusweda aho aba wasubiruka twibutsa izina ry'iyo radiyo kuba ariko batukurikirana
ni radiyo afi Africa for Hope haima kandi tukaba tumaze dufise n'ikiganiro kidasanzwe cy'ingino gikundwa cyane cyitwa Africa for Sport for Hope ingino z'ibyizigiro aho tubashikiriza amakuru atari make ajyanye n'ingino na cyane cyane y'abakinnyi cyangwa abanonotsi bava ku mugabane wa Africa
hamwe bo babashaka nko kubakurikirana gute babajije
barashobora kudukurikirana kuri internet barondeye GNF 94 n'ibicyenda cyane ku buryo bumenyerewe na benshi ahatari hake ku isi ga tune in ni GNF 94 n'ibicyenda aho rero Radio Africa for Hope bagashobora kuyikurikirana ibiganiro byo mu kirundo mu kinyarwanda bikaba bica ku murongo ku munsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu n'uwa kane ku bisaha zibiri z'ijoro mu masaha y'ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda.
Turabashimiye cyane rero yari umutumire Steve Derrick Ndizeye umenyeshamakuru akurikiranira hafi zerekeye ingino akaba muri iki gihe mu gihugu cy'Ubusweda.